Kumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ndabasuhuza kandi mbahe ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu Rwanda gahunda z'ibirori by'ubukwe zasubukuwe nyuma y'amezi atatu zisubitswe kubera gukumira virusi ya corona, gusa hari amabwiriza mashya abigenga.
Amabwiriza hari nuko abitabiriye umuhango batagomba kurenga abantu 30. Ni nayo mpamvu twabasabye urutonde rw'abantu bazaza mu uruyu muhango, turarufite nkuko murubona. Cya kabiri nuko bagomba kuza bose bambaye agapfukamunwa.
Uwo ni Pastor Emmanuel Rugambwa uyobora urusengero rw'Adventiste umunsi wa karindwi iremera mu mujyi wa Kigali. Naho mu Burundi haravugwa izamuka ry'umubare w'abandura virusi ya corona. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya nyuma yavugwa hirya no hino ku isi. Diane Nininahazwe ni wowe waduteguriye amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Abanyagihugu 19 nibo bamenyekanye ko baguye mu bitero vy'abitwaje birwanisho vyagabwe mu bice bitandukanye by'ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mpera y'ino ndwi twaraye dusozereye. Abategetsi muri ico gihugu bemeza no makuru bavuga ko mu bahitanywe n'ivyo bitero harimo abanyagihugu bari banyurujwe ku munsi wa gatanu n'umurwi wa ADF ubasanze mu mirima yabo. Abandi mu babiguyemwo barimo abanyagihugu baba mu ntara ya Ituri, aho mu bucagucaga ubwuno wa Mungu uwo murwi wishe abasivili 10 barimo abagore n'abana. Umugwi nyeshamba za ADF urwanya ubutegetsi bwa Uganda wagirizwa ko kuva mu kwezi kwa 11 mu mwaka uheze umaze kwica abasivile barenga 500. Tukivuga ivyo bitero ku mugabane wa Afrika, abantu indwi baraguye mu vy'umurugu w'iterabwoba Al-Shabab wagavye mu bibanza bibiri bitandukanye muri Somalia. Icahitanye benshi cagabwe mu micungararo y'umuhana w'umwe mu bategetsi bakomeye mu gisirikare ca Somalia uherereye mu gisagara citwa One Line kiri ku birometero 90 uvuye ku murwa mukuru Mogadisho. Mu baguye muri ico gitero ca mbere cahitanye 5 harimo umupfasoni w'uwo mutegetsi mu vya gisirikare atari ku muhaniwe igihe cagabwa. Ni gitero cakomerekeje kandi umwana umwe w'uwo musirikare. Aha muri Amerika naho abantu bitwaje inkoho bataramenyekana barayibishe umuntu umwe bakomeretsa abarenga 10 mu gisagara ca Minneapolis giherereye muri leta ya Minnesota. Amasenamu yashizwe ahabona ku mbuga ngurukana bumenyi ico gitero kikiba, yariko abantu baryamye hasi batakamba basaba gufashwa. Namasenamu yariko kandi amazu yabomaguwe amadirisha co kimwe n'imodoka zamenaguwe ibiyo. Amakuru y'icinyegeje nyuma y'ico gitero canke abo babakekwa kuba bagikoze ntaramenyekana. Gusa polisi ya Minneapolis ibicishije ku rubuga rwayo rwa Twitter yemeje ico gitero ivuga ko abakomeretse aho bari mu bitaro bariko baratora kamitende. Igisagara cha Minneapolis kimaze iminsi kivugwamo uruhagarara inyuma y'urupfu rw'umwirabure George Floyd yacikanye umupolisi afise urukoba gwera amufukamye ko. Tukivuga ku vyino dosiye ya George Floyd, imyerekano y'abasaba ko ivangura rukoba n'inguvu polisi ikoresha mu banyagihugu bihagarara mu mpera zino ndwi yongeye gukazwa mu bisagara bitandukanye. Abaraye biyerekanye ku murwa mukuru Washington DC mu micungararo y'ingoro ya Perezida Donald Trump basinyuye ishusho ya Albert Pike, umwe mu bategetsi bo hambere bari bashigikiye ubucakara. Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, turakomeza n'amakuru tubafitiye yijya nino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump arabandanya ibikorwa byo kwiyamamariza manda iwe ya kabiri. Ni bikorwa biriko vyitabirwa n'abantu bake ubwiranije no kwiyamamaza kwa manda iwe ya mbere. Ekipe ijeje kumufasha kwiyamamaza yarayitayisha vukwa imenyesha makuru yagije kuba aribo bariko batuma kwiyamamaza kwiwe kudahurumbigwa. Brad Pascal atwara abamufasha kwiyamamaza yavuze ko amakuru yisa y'ibihuha kuvyerekeye umugera wa corona n'ugushikuza biciye mu kugagamisha isura y'imyerekano yabiyamiriza ivangura rukoba aha muri Amerika biriko bituma aboje kumushigikira batinya. Mu itangazo yasohoye yavuze ko hageze aho uwo murwi wiwe wibaza nimba ari ngombwa gukomeza gutanga impusha kwamenyesha makuru bamwe bamwe baza gukurikirana imyamamazo ya Perezida Donald Trump. Ku munsi wa gatandatu Trump atangura imyamamazo yari yiganze avuga ko n'imiburiburi abantu bagera ku gice cy'umumiliyoni aribo bari bamaze kugura amatike yo kuza kumwumviriza. Ibitangazamakuru bikorera mu gihugu byemeje yamara ko abaje kumwumviriza muri leta ya Oklahoma yiganjemo abanyagihugu basa nk'abashigikiye imyumvire yiwe ya politique conservateur batarenga 600,200. Ivyo bikaba byatumye ijambo yari gushikiriza abatashoboye kwinjira y'ivyo bitigiri bari barindiriye biza gukwira rivanwa ku rutonde. Leta ya Oklahoma ahatuyibutsa ko mu 2016 Trump yayironsemo amajota ari make. Ku mugabane wa Aziya, Ubushinwa bwaraye buhagaritse urudandazwa rw'inkoko ziva muri Amerika bwongera buhagarika ihinguriro nyamerika ryitwa PepsiCo rihingura ibinyobwa n'imfungurwa. Ibiribwa byose byinjira mu Bushinwa bivuye mu ihinguriro ryitwa Tyson Food nabyo byahagaritswe muri ico gihugu. Abategetsi b'Ubushinwa bavuze ko ari ingingo bafashe mu ntumbero yo gukumira ikiza ca virusi ya corona. Ayo mahinguriro yose afatiwe ibihano avugwamo abakozi basanganye ubwandu bwa virusi ya corona. Mu gisagara ca Peka aho ari hambavu yabo bakozi abandi bantu 20 ejo kwa mungu batowe ku mugera wa COVID ya 19.
Urakoze Diane kutugezaho ayo makuru. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tubehere mu Burundi, aho leta yarayitangaje ko abantu 40 bashya banduye virusi ya corona. Imibare rusange yabanduye itangazwa n'ubutegetsi ni 144. Gusa imiryango imwe iremeza ko abayo bahitanwa n'iyo ndwara, ariko leta ntibabarure mu bishwe nayo. Eloge Wilikaneza yarabikurikiranye.
Padri Clovis Nishimwe cegera cha padri mukuru wa paruwasi ya Rumonge mu manuko bw'uburengero bw'u Burundi yafubwiye ku munsi wa gatanu w'indwi turiko turarangiza. Amasanamu yakwiragiye ku mbuga nkoranyambaga yerekanye abagize umuryango wiwe, abandi bakozi b'Imana bagenzi be n'inshuti n'abagenzi bari mu nkuka ya misa yo kumusezera bambaye udupfukamunwa canke maske mu Gifaransa, ikimenyetso co kwirinda kwandura no gukwiragiza umugera wa corona. Nubwo ataharuwe n'ubushikanganje bw'amagara y'abantu nk'ubandi bikiza c'ingwara ya COVID-19, ibinyamakuru vyo mu Burundi vyanditse ko yari yajanywe mu ntango z'ukwezi kuvurirwa mu bitaro bimwe vy'abigenga ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, kandi ko yari yanduye uwo mugera. Ayo makuru n'ijwi rya Amerika ryaje kuyemererwa n'umwe mu bakora kuri paruwasi ya Rumonge. Padri Nishimwe yoba yanduriye umugera wa corona mu bitaro vya Rumonge, aho yakunda kuja kurangurira ubutumwa bwo gusengera abagwayi. Kuri ivyo bitaro abakozi bagera kuri 6 n'imiburiburi baramaze gupimwa coronavirus. Tuwetu umupadiri, imiryango itari mike iremeza ko abantu bayo bagwara hakagira n'abahitanwa n'ikiza cya corona, ariko ntibashirwe mu bitigiri cy'abagwaye canke bahitanywe naco. Ku munsi wa gatatu w'indwi nk'urugero, umukenyezi yahora atwara igisata cigisha ibijanye n'amagara y'abantu kuri kaminuza y'abigenga y'Ingozi mu buraruko bw'igihugu yitavye Imana ariko amanukanwa i Bujumbura inyuma y'iminsi yari amaze ari ku musego. Amakuru y'ijwi rya Amerika ryaronse n'uko yari afite ibimenyetso vy'umugera wa corona, kandi n'ibitaro yarungitswe ko vyari vyamaze guhabwa amakuru ko vyakiriye umugwayi wa COVID-19. Ingozi nyene nubwo bitaremezwa n'abajejwe amagara y'abantu b'abanyororo bane n'imiburiburi bo mu ibohero rikuru ryaho barapfuye mu ndwi zibiri za mbere z'uku kwezi inyuma y'ukuboneka ko ibimenyetso vy'ikiza cya corona. Uw'ijwi rya Amerika ryashoboye kumenya neza umwidondoro n'umutama yaturuka mu ntara ya Kayanza mu buraruko nyene. Abagize umuryango wiwe bamaze kubwirwa ko yahitanywe n'ico kiza baranze kumufuba bibangombwa y'uko abanyororo bagenzi we batumwa ko kugira ngo bamuhambe. Mu nyuma bajejwe ibohero bahavuye bafata ingingo yo gushira mu kibanza ca bonyene abafungwa bafise ibimenyetso vya corona, mu gihe ibinyamakuru bitari bike vyarimaze iminsi vyandika ko basanga ivuriro rimwe n'abandi bagwayi harimwo n'abagwayi b'igituntu. Iruhande yaba twashoboye kumenya ibinyamakuru mu Burundi bisigura ko imiryango itari mike ubu ibura babo bafise ibimenyetso vya corona bakigwaye ntibemererwe kubasuhuza kubera abaganga batinya yuko babanduza, hageze gufuba bikaba ngombwa yuko babikora mu kanywa babo kugeza naho mu gihe c'ikigandaro batinya guhamagara abantu kubera gutinya kwanduzanya. Bose bamenyesha ko ikibabaza kurusha ari ukuntu abajejwe amagara y'abantu batabaharura mu bahitanywa n'ico kiza. Hari n'abatari bake bavuga ko bahamagaye abajejwe gupima ntibabageraho, bakababwira yuko ibimenyetso batanze bikiri bike canke bitaruzura canke naho bidateye ubwoba. Hari n'abandi bidoze ko nimero za telefone zatanzwe zitariha, bahamagara biketse ko bafise umugera wa corona zidakora canke naho zigahamagara ariko ntizitabwe. haraheze gihe kuva Burundi bwirukanye abakozi bakuru bakuru bane bigisata cha ONU cyita magara y'abantu MS harimo warizerukira muri ico gihugu Walter Kazadi Mulombo hagati mu kwezi kwa gatanu abatari bake bakaba bavuze ko abategetse b'u Burundi bafashe minenerwe kiza cha corona abakozi ba MS natambo yo kubirukana yigeze itangwa na leta byavuzwe ko yabagirije kwivanga mu itunganyo waje bikorwa byo kugwanya COVID-19 na cyane cyane mu gushaka kuvuga ko ari bitigiri by'umurengera abajejwe magara y'abantu bakabituvya kandi ko leta idakora ibikwiriye kugira ngo ituze ingwara ku munsi wa kane naho president Evariste Ndayishimiye atambaye agafukamunwa mu gihe yarahira ukwambara amagamu minwe no gushira agafukamunwa ku munwa byakozwe na General Gabriel Nizigama umuhanuzi mwishikira mu biro bya nyakwigendera president Nkunziza yamuhereje imenyetso vy'inganje y'igihugu vyatumye abaraba ibintu n'ibindi bibaza ko ari kimenyetso ikomeye cyo kudafata minenerwe kiza cha corona president Ndayishimiye mu ijambo ryiwe yagarutse kuri ico kiza na hani impanura barundi kugeza ubu kuva mu gira wa corona utanguye kuvugwa mu Burundi bitigiri bitangwa n'umushikiranganje bw'amagara y'abantu byerekana ko abantu 144 ari bamaze kuwandura 93 bakaba barakize umura muhitana mu gihe 50 bakiriko baravugwa Roger Urika neza ijwi rya America
turacyari mu Burundi aho kuva muri iki cyumweru dutangiye ibitaro by'uturere muri icyo gihugu bizatangira gupima no kuvura abantu ya virusi ya corona mu gihe ibyo byajyaga bibera mu mujyi wa Bujumbura gusa Ministri w'ubuzima mu Burundi Tadendi Kumana yabivugiye mu kiganiro ya abanyamakuru mu mpera z'icyumweru gishize hasaba abantu kwirinda gukoresha imiti gakondo kuri iyo ndwara kuko ishobora kubazanira kaga Desire Hatungimana
Mu kiganiro n'amenyesha makuru umushikiranganje Tadendi Kumana yamenyesheje ko hari ingingo nyinshi baheruka gufata mu nama yahuje abayobozi batandukanye mu mushikiranganje rw'amagara y'abantu n'abaserukira uturere tw'ubuvuzi bwose muri izo harimo kugikoka cyo gupima no kuvura umugera wa corona kigiye kuza kirabera no hagati mu gihugu kugira ashobore gupimwa abantu benshi bashoboka ivyo navyo mu ndwiza bikazotangura
dushaka yuko mu misiza tuvuge mu ndwiza dutangura kwegereza abene gihugu uburyo bushobora kubapima no kubavura rero ivyo twabishitse ko yuko ivyerekeye gupima no kuvura abene gihugu dushaka kubishyira mu mavuriro y'akarere kuvuzi no kuvuga mu mavuriro ari hagati mu gihugu ivyo rero byarasaba ko uburyo buboneka n'abahinga bigisha abijejwe burero twabonye yuko uburyo bwabonetse muntu bitangura rero baratangura kwigisha abahinga bajya bapima hamwe n'abavura abagwayi hagati mu gihugu kugira ngo bikunde duheze twegereze abene gihugu uburyo bushobora kubapima no kubavura bitagoranye
kubijanye n'ikibazo cy'ibikoresho ko byo babikwiye narijya bagiye gukorera mu gihugu cyose umushikiranganje Tadendi Kumana yamenyesheje ko ikibazo cy'ibikoresho cyatorewe umuti
uburyo tuzokoresha mu bitaro turafise amamashini bita Genexpert ni 26 murumva yuko turaje intara zose zirafise ico cyuma ni cyuma nyabwonko rero cyo twari tubuze yari nuvuga mu kirundi biragoye yari amakartushi ni kuvuga n'ubuhinga bushobora gukorana n'izo mashini zahora zidufasha gupima igitunu gupima umugera wa sida rero izo zarabonetse tudotera ku bitaro amalaboratwari ashika 26 hagati mu gihugu ibyigisho zaba zobikora zizokorwa na INSP guhera mu ndwiza hanyuma amareactive bazokoresha yarashize
mu gihe mu gisagara cha Bujumbura hibonekeza abantu bigize abaganga biyo ngwara bagakoresha imiti y'ikirundi abandi bakivura iwabo bakoresheje mwene iyo miti nyene muganga Ndikumana abasaba kwirinda kwivura nyabuna urwaya kitura ababigenewe
ikindi tumaze kubona hariho abantu bashaka kwikirika inyuma y'ingwara ugashanga bariko barahubisha abene gihugu bavuga bariho abusanga bariko badanze mikaratusa hana hariya bavuga ati ibi byatsi biravura twebwe ico tubona kandi bahantu babene igihugu nuko umuntu abonye ibyemyeso twavuze byiza rero boja kwa muganga ivuriro ribegereye hakiri kare turavye rero ibiharo dufise ko 80-90% kwijana bakira tugasaba rero abene igihugu bijya bija kwiyubikira cyangwa gufata ibindi tubahanura ko boja kwa muganga hakiri kare
mwamenya ko abantu ijana na bane ari bamaze kwandura uwo mugera mu gihugu cy'u Burundi 75 barakize 28 baracariko baravugwa nayo umwe akaba yaritavye imana nk'uko umushikiranganje Ndikumana yabishikirije yanamenyesheje ko mu gihe mu ntango iyo ngwara yavurirwa mu bitaro vya Clinique Prince Louis wa Gasore gusa ubu n'ibindi bitaro nka Hôpital Militaire Roi Khaled Boumerec na Polyclinique Centrale vyarahawe uburenganzira bwo kuvura ababituye bafise iyo ngwara Desire Atungimana Kigali ijwi rya Amerika
Tuve mu Burundi tuje mu Republika ya Demokrasia ya Kongo abatuye mu gihe wa Bukavu bavuga ko batunguwe n'imikirize y'urubanza rwa Vital Kamerhe wahoze ari umuyobozi w'ibiro by'umukuru w'igihugu wakati imyaka 20 yo gufungwa kubuzwa uburenganzira mu bya politike ndetse n'ifatirwa ry'imyo mu mitungo ye abo babivuga biganjemo abayoboke b'ishyaka rye UNC bakaba bamagana icyo bise urubanza rwa politike Temistocle Mutijima aratubwira ibindi kuri inkuru.
Kugica munsi cyo kuri wa gatandatu nibwo urukiko rwo kumurwa mukuru Kinshasa rwahamije Vital Kamerhe ibyaha byo kunyereza umutungo wa leta mu mishinga ya gahunda yiswe iminsi 100 ya mbere y'ubutegetsi bwa President Félix Antoine Tshisekedi. Uyu wahoza kuri ibiro bya President Tshisekedi yahamwe no kunyereza amadolari ya Amerika arenga miliyoni 50 ndetse n'icyaha cya ruswa. Urukiko rukaba rwategetse ko afungwa imyaka 20 akanamburwa uburenganzira bwose bwo kongera kugira umwanya w'ubutegetsi yamamariza cyangwa asahabwa mbere y'imyaka 10 ya nyuma yo kurangiza icyo gihano ni icyemezo kitakiriwe neza na busa ku batuye umujyi wa Bukavu aho uyu Vital Kamerhe avuka anasanzwe afite abayoboke benshi ubusanzwe ibikorwa bihuza abantu benshi birabujijwe kubera icyorezo cya COVID-19 kimaze guhitana abarenga 10 muri uyu murwa mukuru wa Kivu y'Epfo ariko ntibyabujije abayoboke ba UNC yabagana Kamerhe kwirara mu mihanda bamagana icyemezo cy'urukiko ahandi batwika amapine ndetse n'amabendera y'ishyaka UDPS rya President Tshisekedi bashinje ubugambanyi
alitwambia kama tukichagula
ye weya tusabye ko mu gihe twatora Félix Tshisekedi tuzaba tumufashije cyane natwe turabikora twibwira ko ibintu bizagenda neza none dore Félix amujugunye mu kasho biratubabaje cyane nk'abaturage bakivuye epfo kubw'ibyo mu 2023 ntabwo tuzongera kumutora kuko ibintu dukoreye ntibidushimishije na gato ku rundi ruhande bamwe baravuga ko ari urubanza rwa politiki rwa himbwe hagamije kuvana bwana Vital Kamerhe mu ruhando rwa politiki
tuko desole
kwatunguwe rwose urabona ko abaturage bose barakaye barigaragambya kuva muri Kivu ya ruguru kugera muri Kivu y'Epfo uburasirazuba bwose n'ahandi abantu barababaye inyungu z'abaturage zirengagijwe
shibote atukukwa na shatande kwayo
piriye nitwari tubyiteze twari tuzi ko agirwa umwere kubera ko nta gihamya na gito cyagaragazaga ko yanyereje ari ya mafaranga
gisi aldetourne ile mahuta c'est un procès politique parce que
uriye n'urubanza rwa politiki kubera ko kuva mu ntangiriro byaragaragaraga ko rwahimbwe amaburanisha yose twarayakurikiye nta kimenyetso gifatika kimuhama icyo bagamije ni ukumwigizayo ngo atazitabira amatora ataha biragaragara niyo ntego umucamanza yari afite ubukererwe bw'amasaha arenga hafi atatu bwagaragaye mu isomwa ry'urubanza nabwo buravugwaho byinshi n'abashyigikiye umunyapolitiki wafatwaga nk'ukuboko kw'iburyo kwa President Tshisekedi kugeza atawe muri yombi bari bavuze ko batangira isaha 5 ariko batangira isaha 9 none bari he ikigaragara nuko hari amabwiriza bahabwaga hari akandi kaboko kihishe inyuma y'ibi kandi icyo kagamije ni uguharabika Kivu yose muri rusange igihugu kiragana habi niba ari ukuducamo ibice bashaka ntabyo bazabona gusa turababaye cyane ku rundi ruhande ariko hakaba n'imwe mu miryango ya Société Civile yashimye iki cyemezo cy'urukiko irimo na ruca umuryango wise kuharanira impinduka wo wavuze ko uru rubanza ari ikimenyetso kigaragaza ko nta ukwiye kwiyumvisha ko ari hejuru y'amategeko amakuru ijwi rya Amerika yamenye nuko kugeza mu gicuku cyo wa gatandatu ushyira kuri iki cyumweru abashyigikiye Vital Kamerhe bari bagisakirana n'igipolisi mu bice bitandukanye by'umujyi wa Bukavu ahumvikanaga urusaku rw'amasasu Icyakora kuri iki cyumweru byasaga naho ituze rigenda rigaruka, nubwo hari aho byasabye ku gipolisi cyongera gutatanya udutsinda tw'abiganjemo insoresore n'abamotari bageragezaga guhurira ku rubuga rwitiriwe ubwigenge ndetse no ku cyicaro cy'ishyaka UNC aha mu mujyi wa Bukavu. Hagati aho ubutegetsi bw'intara kivuye epfo bwo mu itangazo bwasohoye burasaba abaturage gutuza bakubaha ibyemezo by'urukiko mu bwisanzure bwarwo, birinda ababashora mu bikorwa bihungabanya umutekano. Temistocre Mutijima, Ijwi ry'Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Tujye mu Rwanda ho nyuma y'iminsi irenga itanu leta ikomore yabifuza gusezerana imbere y'Imana ejo ku cyumweru. Abageni ba mbere bahawe iryo sezerano mu rusengero rw'abadivantiste umunsi wa karindwi iremera. Abageni babwijwe rya Amerika ko banezerewe cyane nyuma y'uko bari barasubitse ubukwe bwabo kuva mu kwezi kwa gatatu. Ubwo bukwe mugenzi wacu Asumta Kaboyi yarabutashye.
Ahani mu rusengero rw'abadivantiste w'umunsi wa karindwi Remera mu muhango wo gusezeranya, nta baririmbyi bari bari mu rusengero nk'uko bisanzwe, gusa hari umuntu umwe waherezaga abapasiteri mikoro ndetse agashyiramo n'uturirimbo. Ni umuhango wabaye hakurikijwe amabwiriza yose leta yashyizeho mu rwego rwo gukomeza kwirinda icyorezo cya COVID-19. Yaba abageni, ababaherekeje ndetse n'ababyeyi ku mpande zombi bose bagombaga kuba banditse ku rupapuro, hakinjira uhamagawe utari kuri lista agasubira inyuma. Abashinzwe kwinjiza abantu bagombaga kureba ko abaherekeje abageni ndetse n'abageni ubwabo bambaye agapfukamunwa, utagafite yahitaga yirukanwa. Abageni n'ababaherekeje bagombaga kubanza kwisiga umuti wabigenewe mbere yo kwinjira mu rusengero. Pasiteri Emmanuel Rugambwa uyobora itorero ry'abadivantiste w'umunsi wa karindwi Iremera yabwira Ijwi rya Amerika ko batangiye kwakira abageni cyane cyane bahereye ku bari gusezerana mu kwezi kwa gatatu n'ukwa kane. Uyu muyobozi akemeza ko bagerageje kubahiriza ibyo leta yasabye byose.
Amabwiriza ahari ni uko abitabiriye umuhango batagomba kurenga abantu 30. Ni nayo mpamvu twabasabye urutonde rw'abantu bazaza muri uyu muhango, turarufite nk'uko murubona. Icya kabiri ni uko bagomba kuza bose bambaye agapfukamunwa. Icya gatatu ni uko bagomba kwicara mu nsengero bahanye umwanya wa metero ebyiri. Keretse nibura abageni bo birumvikana, nta ugomba guhererekanya ibikoresho. Microphone zikoreshwa, amafoto ntawemere kwegera undi keretse abageni ubwabo nibo begerana bagafatwa ifoto.
Kwikubitira basezeranye kuri iki cyumweru n'abari bafite ubukwe basubitse kubera icyorezo cya COVID-19. Umugabo ati ni umunsi twari dutegereje igihe kinini.
Twari dufite ubukwe mu kwezi kwa gatatu tariki 22, bafunze nko mu kwa gatatu nyina nka 14 15 aho ngaho. Bure twari tubitegereje, tugize Imana tubona habayemo agahenge ko kuba twabikora.
Umurese busumura ikorera mu biwanyu kwakira abantu bake.
Oya, bemeye mu hoteli ntabwo ari mu mago.
Ntibyari bisanzwe kubona umugeni wambaye agapfukamunwa atagaragara ku munsi we w'ubukwe, ariko uyu mugeni utifuje ko amazina yajya ahagaragara yemeza ko ntacyo bimutwaye.
Ntacyo bitwaye kuba agapfukamunwa, n'ubwirinzi ntacyo bidutwaye. Ikinshimishije ni uko nje gusezerana imbere y'Imana, ibindi by'agapfukamunwa n'ubundi bwirinzi ntacyo byambangamiraho.
Kuva leta ikomoreye amatorero n'amadini kongera gusezeranya abageni imbere y'Imana, hari amwe mu matorero avuga ko bitaraborohera kongera gusezeranya kubera umuhango usanzwe uba mu matorero menshi no muri kiliziya gatulika wo kubanza kuranga abageni. Umuhango wo kuranga abifuza gushyingiranwa ukorwa hatanga umwirondoro w'abifuza kurushinga, ndetse bagasaba abumvise ayo makuru kugira icyo bavuga kuri abo bageni ngo harebwe niba nta miziro bafite. Abayobora amatorero bakibaza uko bazabyifatamo mu gihe bitarashoboka ko zakiriza no mu matorero anyuranye abakristo bongera guhuriramo ari benshi ngo amateraniro abeho uko byari bisanzwe. Itorero ry'Abadivantiste w'umunsi wa karindwi mu Rwanda bo basobanura ko ibi bitababereye inzitizi kuko baranga abageni bifashishije ikoranabuhanga.
Ikindi kandi nubwo insengero zafunze abizera tudafite ahantu duhurira, ariko dufite imbuga duhurira nk'abizera. Duhura kuri za WebEx, duhura kuri za group WhatsApp. Icy'ingenzi burya nuko tuba dufite ahantu duhana amakuru. Ubu tugomba gukora mu buryo budasanzwe kuko turi mu bihe bidasanzwe. Nabo ngabo tugiye gushyingira twabashyize ku mbuga duhuriraho rwa Remera ndetse na Kigali Bilingual Church aho abageni baturuka, kandi abantu babonye ko bagombaga kurangwa inshuro ya gatatu. Iyo umushyize rero kuri groupe y'abizera iriho abizera 250, gashyiraho amafoto ye ndumva wagira icyo muvugaho yakivuga.
Iyi gahunda ije nyuma yaho leta yasabye amatorero n'amadini akorera mu Rwanda gushyiraho uburyo bunoze bwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 mbere y'uko insengero zongera gukomorerwa zikongera gukora. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Tugeza mu mwanya w'amakuru y'imikino, reka duhe umwanya mugenzi wacu Desire Hatungimana atubwire uko iyo mu Burundi yagenze.
Inyuma y'urukino rwa 2029 rushirwa nyuma ngo higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi y'uno mwaka wa 2020 ngo rirangire, niho umugwi wa Message Ngozi watsinda Interstar ibitsindo bitatu ku busa ucutahukana igikombe cy'uno mwaka. Karakamwemwe ntangere ku bakunzi b'uwo mugwi duhereye ku mumenyereza Jimmy Ndayizeye. Amenyesha gusa ko ikibabaje gusa ari uko Petero Nkurunziza zashinze ishuriro Message yitavye Imana tamuhaye mu minwe kino gikombe. Numva mfise umunezero kubona dutwaye iki gikombe, ryari higanwa ritoroshe na gatoya, ihiganwa navuga ko rikomeye. Murabona ko hari hasigaye inkino zibiri gushika ubu twari tugihanganye n'umugwi wa Musongati. Ndashimiye abakinyi banje ukuntu bakinye neza guhera ku ntango iri higanwa gushika rihere. Ndashimiye kandi n'abayobozi bacu ukuntu badushigikiye uko amadufashe mu mugongo gushika uno munsi. Byari kuba byiza kino gikombe turonse iyo twari kugishikiriza nyakwigendera umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Murazi ko ariwe yararongoye ishuri rya Message ryavyaye uno mugwi, ariko murazi ibintu byadushikiye no kuvyakira uko nyene nta kundi. Turashimiye kubona twaye kino gikombe, ndibaza ahari hose kino gikombe kizomushikira.
Nafikiri kwenye yuko tutakimupatia tutamufikiana.
Mu rukino narwo rwahuje umugwa RDLD kuri kuragwanira kutamanuka mu cicaro ca kabiri, uwo mugwi warashoboye gutsinda Vitari bitsindo bibiri kuri kimwe mu rukino rwabereye kuri Stade Intwari Bujumbura. Umenyereza wa RDLD akaba yizera kuguma mu cicaro ca mbere.
Amahirwe ya RLB nuko twoheza matchi zose kuko byose birashoboka mu mupira, turacyafise chance. Amahirwe turacyayafise matchi ayi matchi sigaye yo kuwa gatatu zokina hamwe na Kayanza United, nibaza byose birashoboka mu mupira, amahirwe turacyayafise.
Ayo Paris Sahaba amenyereza Vitaro amenyesha ko abakinyi biwe atashaka bashize muri ugo rukino ari naco gituma barutsinzwe.
Ekipe ntazijya zigira ziba zigira zimanuke ziza zifise nguvu nyinshi. Ni ekipe ya mbere na ekipe za nyuma ni ekipe ziba zigoye gukina mu mpera za shampiyona. Mugwi uri kurakina uri mu Premier Division ntuzomanuka ntuzoduga. Ubunye nta kintu two turirukira turakina, abakinyi urabona ko basa n'abadeuke, ariko tubemereye yuko mu mwaka uza tuzoba tumeze neza cyane.
Mu zindi nkino zabaye kuri iyo ndwi ya 2029 y'ihiganwa ry'u Burundi, Flambeau Centre yatsinze Bumamuru ibitsindo bitatu kuri bibiri. Aigle Noire ikaba yarigishije umupira w'amaguru umugwi wa Bujumbura City mu kutsinda ibitsindo bitandatu kuri bibiri. Atletico Academy inganya na Rukinzo kimwe ku kindi kandi niko vyagenze hagati ya Kayanza United na Musongati icitakaza karyo gutahukana igikombe cy'uno mwaka. Olympic Star irahiye Lille mu kutsinda ibitsindo bitanu kuri kimwe, nayo Burundi Sport Dynamic itsinda Ngozi City ibitsindo bine kuri bibiri. Mu gihe rero Lilliere na Ngozi City zimaze kumenya ko zizokina mu cicaro cya kabiri mu ihiganwa ry'umwaka wa 2020 rishira umwaka wa 2021, umugwi wa gatatu uzokorokera mu cicaro cya kabiri nturamenyekana, uzomenyekana ku munsi wa nyuma w'ihiganwa, bikaboneka ko Lydia Ridic ishobora kuja muri ico kibanza canke umugwi wa Bumamuru. Muri volleyball naho mu nkino zatunganijwe n'abasifuzi kugira bahakaryo abakiri bato guhagarikira inkino z'icicaro cya mbere, Amical de Sportif de Bujumbura nayo yatsindiye iryo higanwa itsinze Bisoro Volleyball Club ku maseti atatu ku busa. Nayo mu bigeme Muzinga yatsinze Gender Light Club ku maseti atatu ku busa nyene. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana n'abandi bagenzi bacu bamfashije kubagezaho aya makuru. Aha niho dusoreje ayo muri iki gitondo, ariko turabararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Aya makuru yegeranijwe na Fasil Gabehu, yemwe mvaga ndi Jeffrey Mutagoma. Twese turagira tuti mwirirwa amahoro n'amahirwe. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.